e muambiri za ni Radio Ijwi la Amerika. Radio Ijwi la Amerika yumvikanira kuri FM 104 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabara mu kijya cyuti turi kumwe kuri micro ikime na Fidel Niyongabo, umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ijwi rya Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa gatatu w'indwi, ishyirahamwe rijeje umupira w'amaguru ku isi FIFA ryaratangaje ibihugu bizokwakira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2030. Maroc, Portugal na Espagne nivyo bizokwakirira hamwe icyo gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2030. Mara ari nkino zizokinirwa muri Uruguay, Argentina na Paraguay. Ni mu gihe igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2030 kizoba gihimbaza imyaka 100 izo birangiye amahiganwa y'igikombe cy'isi yose cyo umupira w'amaguru atanguye. Ishyirahamwe FIFA yatangaje ko inkino zizobera mu karere ko muri Amerika mu manuko. Urukino rumwe ku mugwa mukuru Montevideo muri Uruguay, ugwa kabiri i Buenos Aires muri Argentina, naho ugwa gatatu rubere Asunción muri Paraguay. Iri mu ntumbero y'ibirori byo guhimbaza imyaka 100 izo birangiye kuva igikombe cya mbere cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kibereye muri Uruguay hari mu mwaka w'1930. Ishyirahamwe FIFA yatangaje ko ivyo birangije guhiganwa gukomeye hagati y'impande zibiri. Uruhande rumwe rwari rugizwe n'ibihugu bya Espagne, Portugal na Portugal, na mu gihe urundi ruhande rwari rugizwe na Argentine, Uruguay, Chile na Paraguay. Abagize inama y'ishyirahamwe FIFA isabukuru umupira w'amaguru ku isi baremeye 5 mwavuyemo guhimbaza imyaka 100 irangiye amahiganwa y'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru atanguye. FIFA ryamenyesheje ko ibihugu bizokwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2030 bizokwemezwa icyese n'ikoraniro ryayo rizoba mu mwaka uza atakibazo na gitoyi. Yamara abashigikiye umupira w'amaguru ku mugabane w'u Buraya bo mu mugwi witwa Football Supporters Europe baranebaguye buno nyene iyo ngingo ya FIFA. Bavuze ko uko abantu basanzwe bazi igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru birangiye. Mu butumwa ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter, bavuze ko iyo ngingo igayitse cyane. Batangaje ko FIFA ibandanya gusambura ihiganwa riteye igomwe kurusha ayandi ku isi. Mu kiganiro muri sanga twatumiye Steve Derek Ndizeye akurikiranira hafi hino na cyane cyane umupira w'amaguru ari mu gihugu cy'u Sweden. Mutumire mbanje kukuramutsa.
Turabara mu kige cyane abariko bumviriza Word America cyangwa Voice of America, na cyane cyane ndabara mutse mwebwe muri kumudushikiriza kino kiganiro.
Murakoze. Ingingo y'ishyirahamwe FIFA yo guha igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2030 ibihugu bya Espagne, Portugal na Maroc muyakira gute?
Ya ningingo yadutangaje nk'abandi benshi cyane bakurikira cyane iby'umupira w'amaguru, kuko uko byari bimeze kose nibaza yuko twacumenyereye havugwa n'ibihuha yuko hari ibintu bishobora kuba bitangaje, ariko rero nibaza yuko atanumwe yari yiteze yuko igikombe cy'isi yose gishobora gukinirwa mu bihugu bitandatu cyane mu makontina cyane mu migabane y'isi igera kuri itatu, ariko rero byarabaye. Ariko ibyo rero nta numwe yibaza kuko umuntu arabye ibihugu byari byasabye kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose mu 2030. Urabye Portugal, Espagne na Maroc bari bagiye hamwe, bari bafite dosiye imeze neza kandi abatari bake barabona yuko aribo bazotunganya izo nkino z'igikombe cy'isi yose, kiretse yuko hari amakenga yuko bashobora kurutse amahirwe menshi cyane ibihugu bya Uruguay, Paraguay na Argentine na Chili nabyo byari byasabiye hamwe kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose muri uwo mwaka nyine. Ariko rero nibaza yuko ibyabaye bibaye biratangaje ni nacyo gituma rero kuko mwarimo umuhejeje kubivuga amakinga atanguye kuba bamwe kuboneka bamwe bamwe batanguye no kwigaragaza banegura iyo ngingo ya FIFA naho gushika no munsi atakwizerya na kwijana yuko uko FIFA yabitangaje ku munsi wa gatatu ariko bizogenda muri uwo mwaka wa 2030 kuko nkuko mubivuze mu nama ya bose ya FIFA y'umwaka uza niho bitegekajwe yuko bazotangaza ikese ingene iryo higanwa rizotunganywa aho rizobera n'ingene rizogenda
uravye ibihugu byari byahiganiwe kwa kirico gikombe cyo mu mwaka wa 2030 ubona hari gitangaje kuba bimwe bitashoboye kuronka amahirwe
ya nibaze yuko okay nibaze yuko ubu FIFA ihaye bose kuko ari ibyo bihugu byo muri Amerika y'amajepfo ari ibyo bihugu bya Buraya mu ntango yari Espagne Portugal n'igihugu cya Ukraine ni wari bipfuje yuko bokwakira kubokwakira hamwe izo vino z'igikombe cy'isiyose mu mwaka w'2030 ariko rero igihugu cya Ukraine kibivamwo hanyuma Espagne na Portugal baca baraba ikindi gihugu kibegereye bohayo mahigwe niho rero igihugu cya Maroc nacho nyene cifuza kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose cyonyene kuko bo bategezwa bari bafite n'amahigwe menshi yo kugitunganya mu mwaka w'2026 ariko ayo mahigwe ahabwa ibihugu bya Amerika Mexique na Canada ico bihugu cya Maroc rero cyaciye nacho nyene cemera ubwo busabe bw'ibyo bihugu bya Portugal na Espagne baca bemera kwifadikanya nabyo nibaze yuko aho nta gitangaza cyari cyari kuko ibyo bihugu uko ari bitatu biravye naho na harimo nka Portugal itari bwigere yakira igikombe cy'isi yose cyangwa Maroc atagikombe cy'isi yose bari bwakire nibaza yuko ari bihugu byari bifite ubushobozi bwose byikwije byari gushobora kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose byonyine ariko rero cyatangaje benshi rero nuko kubona FIFA yahavuye ihamahigwe ibindi bihugu na byonyine biri muri bine byari byifuje kujya hamwe kubira byakire izo nkino z'igikombe cy'isi yose mu 2030 ariko rero igitangaje uko kigihugu cyashira icyoco cyari kumwe n'ibyo bihugu bitatu irigwe Paraguay na Argentine cyoco FIFA nibaze uko ari cyo gihugu cyitwa yuko yiba yirengagije cyangwa yibagiye muri ibyo bihugu bizokwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose
kuba FIFA iriki iha amahirwe ibihugu birenga kimwe kwakira igikombe cy'isi yose nibaza ko ari ikintu kizobandanya kiba canke nizihe ngorane izo bishobora kugira kuko urabona n'igikombe cimirije mu mwaka wa 2026 kizobera ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Canada na Mexique n'ikintu ciza canke n'ikintu mubona FIFA izobandanya ishyira imbere ibihugu birenga kimwe
nibaze rero yuko ubunye ubiraje imigambi FIFA ifite biraboneka yuko igikombe cy'isi yose gisigaye gisaba uburyo bwinshi cyane burenze cyane ku buryo twosanga mananiza mu gihugu kimwe ari cyo cyo bacyifuza kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose ariko rero umuntu aravye ingene FIFA iri kwirongereza ibihugu byahora 32 ubigiye kuba 48 ntawuzi yuko n'uwo mwaka wa 2030 ibyo bihugu bitashobora kuzoba byiyongereye umuntu arabye ingene FIFA iri kwiragerageza yuko amahiganwa yabo yitabwa n'imigwi myinshi ishoboka yaba imigwi y'abahungu cyangwa y'abakobwa nibaza yuko ari byiza naho ubirabye nkuko babitangaje kuri iki turiko turavuga ko cyo mu gikombe cy'isi yose mu 2030 amakinga ni menshi cyane urabye iby'ingendo urabye iby'uturere naho nyine ubona abafana batanguye batanguye kwidoga batanguye gusemerera n'ayandi mashyirahamwe amwamwe ngahi Buraya yamaze gutangaza icese yuko atashimishijwe n'iyo ngingo kuko byotangazwa ingene nk'igihugu kiri ngahi Buraya cyangwa kiri ku mugabane wa Afurika kizojya gukina urukino rutarenga rumwe muri Amerika y'Epfo hanyuma kikagaruka i Buraya cyangwa muri Maroc baje gukina ihiganwa rimwe rero nibaza yuko ari ingingo kumbure hari byinshi bitanguye kuvugwa kumwe na FIFA ishobora kuzokorera ko kuko nk'ubu biratangaje kuko amakenga benshi bari bafise bavuga bati none ibyo bihugu bitandatu byose bizoca bironka uburenganzira bwose bwo gukina izo nkino z'igikombe cy'isi yose batarinde guca mu majonjoro ibyo rero ni ikibazo kidasanzwe cyonyine camaze gutuma abahinga n'abandi bantu badasanzwe mu byo gutunganya izo nkino z'umupira w'amaguru batangura kubyibaza ko ariko FIFA kuyivuga ati nibyo bihugu bitatu byo muri Amerika yepfo nabyo nyewe bizoje muri muri bikombe cy'isi yose batarinde guca mu nkino za qualification ibyo nibaza yuko ari gahaze nibaza yuko vuba hari bishobora guhinduka twobiha umwanya gusa
tuza ku mirongo ya telefone dufise Gaddafi Goodman uratwumva
ego ndabumva
uduteye akamuriye
ndi muri Kenya
ufise ikibazo baza umutumire cyangwa icyumviro cyikiriza ubushikirize
icyumviro cyanje kwiyo ngingo FIFA yafashe ko cyo bitwaye kubera FIFA uburyo bukwiye uburyo bafite n'ikirenga cyishobagereza gusa no kuraba ntabe amasanganya cyanke habe umutekano kubado cyo umutekano mu gihe cyo sadwa apande ko habera mu nkino cyo cyo nifuno uvuga aha ni ho mbona ko iyo ngingo ari nziza cyane gose
murakoze ndabashimiye dufise kandi Louis Murangwa uratwumva Louis Murangwa tamutakaje ku murongo wa telefone turiko tuvuga kuri iki gikombe mubona urukino rumwe muri ivyo bihugu bitatu vyo kumugabane wa Amerika yepfo kubera FIFA ibahaya ako kariyo kuguhimbaza imyaka ijana izo birangiye umupira w'amaguru igikombe cy'umupira w'amaguru gitanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1930 muri Uruguay muri rusange ubona abantu bariko baranebagura FIFA babibona gute
nibaze uko nanjye nibaze uko nokwifatikanya nabo naho kumbure twiteze byinshi FIFA ishobora kudosigura kuko biratangaje kuko n'imyaka ijana igikombe cy'isi yose kizoba kimaze gitanguye muri uwo mwaka w'2030 ariko rero kubona igikombe cy'isi yose kizokinwamo inkino ijana na zine inkino zitatu zonyine akaba arizo zijya kuri uwo mugabane wa Amerika y'Amajyepfo nibaza yuko ari ikibazo kidasanzwe nibaza yuko ahubwo iyo kumbure FIFA iba yumviriza kumbure abantu bamwe na cyane cyane reka kumbure natwe tuvuge tuti twoyitera kabo tuti kubera iki basi mutari gupfuma mufata izo nkino z'igikombe cy'isi yose mu 2030 mukazi ibyo bihugu byo muri Amerika yepfo ko ari nabyo byatanguye kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose mu mwaka w'2030 aho nibaza yuko byari kugira isiguro cyane gusumba guha uburenganzira ibihugu bisoboye ibihugu byifise ibihugu byitunganije neza ahandavuga Portugal, Espagne na Maroc hanyuma mukareka ibyo bihugu byabaye kumure nibaza yuko FIFA yari ahubwo gufasha ibyo bihugu bya Amerika y'Amajyepfo kwiyubaka kubaka amasande kubaka ibyo byose bikenewe kugira inkino z'igikombe cyose zigende neza nibaza yuko byari kugira isiguro ariko rero nibaza yuko muri uno mwanya nibaza yuko inkuru yacashushe yacari kwiravugwa ko byinshi ariko rero nibaza yuko imyaka indwi ni imyaka myinshi cyane nibaza yuko ari bishobora guhinduka kumbura ugasanga ni hanyizo kino zo muri Amerika y'Amajyepfo ziravuyeyo cyane bagashira hitamo kuzishyira kuko nk'ubu hatanguye kuba ikibazo teske urukino rwo kugurura ruzobera urukino rwo kugurura rwo kugwa finale rw'igikombe ruzobera ibyo byose rero ni ibibazo bidasanzwe bitanguye kuza nyuma y'iminsi itaringa ibiri gusa FIFA itangaje ibihugu bizokwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose aho rero nibaze yuko hakira amakenga nibaze yuko ari bishobora guhinduka uko bizogenda kose
umusaza ngenze ndore ari ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva cyane
uri he
ndi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru mu murenge wa Bwishishi
ikibazo cy'imviro
ndashimira umutumirwa kandi na nkame nkabashimira kwa mwaduzaniye umutumirwa kandi nka nabashimira nk'itangazamakuru mwaduhaye mwatukagira icyo igitekerezo byacu tukabigaragaza
murakoze
ariko nkabaza nk'umutumirwa urabona yuko no muri iyi minsi ibiri ntabwo bisanzwe kera wasanga igihugu kimwe aricyo kikora kikakira igikombe cy'isi ariko ubu ngubu urabona ko bari gufatanya ugasanga ibihugu birenze itatu ugasanga birimo kwakira byifatanyije kwakira igikombe cy'isi ese we mwawe ubireba arabona nta ngaruka bizatera ku buryo n'ubundi bashobora guhuza batubwiye n'uburyo n'ubundi imikino izajya ibera mu gihugu kimwe niba izabera mu gihugu kimwe ikajya mu kubera no mu kindi atubwiye uburyo bazahuza imikino niba wenda imikino ibera mu gihugu kimwe noneho atubwiye uburyo imikino izakinwa nicyo dushaka kumenya nk'abakurikiye
murakoze
Sivitoje niba cyumvikanye.
Yego.
Mumwishura. Ese kibazo avuze ke nibaza yuko cyumvikanye neza cyane ko nibaza yuko bijyanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru iterambere ry'inkino ni naco gituma rero babona yuko ibihugu bitandukanye aribyo bitanguye kuza birahabwa amahirwe menshi cyane iyo kwakira izo nkino z'igikomitse gusumba igihugu kimwe. Ibyo rero nibaza yuko kuri ibi bijyanye ni kigikombe cy'isi yose cyo mu 2030 tuguha uburenganzira ibihugu bitandatu biri mu migabane itatu itandukanye nibaza yuko ibyo ari byo biteye amakenga ariko rero nibaza yuko nk'ibihugu biri ku mugabane umwe cyangwa ibihugu byegeranye nibaza yuko byoroshye cyane yuko byotunganiza hamwe inkino z'igikombe cy'isi yose nabujya imigwi yiyongereye ibyo rero nibyo benshi batari kubadahagaciro ibihugu byavuye kuri 32 ubu bigeze ku bihugu 48 byo nibaza yuko ari ibintu bidasanzwe kumbure nibaza yuko byogora kubona igihugu kimwe gishobora kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose ari kimwe ngira mu minsi yeze twarabibonye muri Australia ngira naho nyene yitwa yuko yari imigabane ibiri kuko igikombe cy'isi yose cy'abagore Australia iharugwa ku bihugu mu by'umupira w'amaguru iharugwa ku mugabane wa Asia yafadikanya na Nouvelle-Zeland ibyo ni bihugu byegeranye cyane kandi nibaza yuko zirya inkino z'igikombe cy'isi yose zagenze neza zagenze neza cyane kubera zari zitunganijwe mu bihugu bibiri nibaza rero yuko naho bitanguriye naho mwumva yuko na n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika na ryonyine rigiye atanguye kujya muri uwo mugambi wo kuza baraha ibihugu bitandukanye kwakira inkino kubera abonyine bamaze kongereza ibihugu byitaba inkino za nyuma.
Tufisa kandi Emmanuel Didas kigana he uratwumva
umva
uhamagaye urihe
ndi Burundi ndi Burundi
mufite ikibazo icyumviro mushikiriza
ufite ikibazo
yego
nagaragaza kwa kuri kishisha igihano igihano bibi bitandukanye iyo mpamvu ituye igihano muri sarikari kiriho cya mbere hanyuma ikibazo gira kabiri nashaka kubaza mbega none kugira ngo ibyo bihugu bitogwe uko bitandukanye ngo babigize FIFA yisenzi iki ibyo rero bigeza mu kwa ifunga ko
murakoze umwishyure
kira nibaze uko je dubikana urumva gutya kwakira intego z'igikombe cy'isi yose ibihugu bibishoboye ibihugu bibishaka birabisaba hanyuma bakaraba dosiye zabo z'ubusabe bwabyo hanyuma bagaheza bagahubwo bakabiha ubwo burenganzira nk'ubu natwari ko turabivuga yuko ibihugu byari byasabye kwakira izo ntego z'igikombe cy'isi yose mu 2030 harimo dosiye y'ibihugu bitatu bigizwe na Maroc ku mugabane wa Afrika Espagne na Portugal igihugu byegeranye cyane na Maroc ariko biri ku mugabane wa Buraya hakaba n'iyindi dosiye rero y'ibihugu bine byo ku mugabane wa Amerika y'Amajepfo byari bigizwe na Uruguay, Paraguay, Argentine na Chili ibyo rero ni zari dosiye zibiri gusa zari izindi bihugu byari byifuje kwa kiryo gizogira z'igikombe cyose barabisabye hanyuma kandi FIFA yategezwa gufata ingingo ya dosiye imwe itegereza kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose mu 2030 ariko igitangaje ni kwera FIFA nayo yaciye nayo ishyiramwa ikindi kintu nibaze yuko atamuntu n'umwe yigeze aciyumvira yuko cyoshoboka ariko rero inama mpanu wa jambo ya FIFA yashimye yuko kubera guhimbaza iyo myaka ijana ibyo bihugu byo ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo nabyo byohabwa ayo mahigwe kubera ibyo byatanguye kwakira inkino z'isi yose z'igikombe cy'isi yose zabayeho mu mwaka w'1930 nuko rero ibihugu biba bibishoboye hanyuma kandi bikaba bibishaka bikabisaba niko batora ibihugu byakira inkino z'igikombe cy'isi yose.
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2030 aho FIFA yatangaje ku munsi wa gatatu ko ibihugu bizocakirira hamwe ari Maroc, Portugal na Espagne turi kumwe n'umutumire Steve Derrick Ndizeye akurikiranye hafi zerekeye ingingo na cyane cyane umupira w'amaguru ari mu gihugu cya Sweden kuba imigwi yagiye irongerekana dufashe ngo mu mwaka w'1930 igihe igikombe cy'isi yose cyatangura kigatangurira muri Uruguay yari ama ekipe serukira gihugu 13 hanyuma ziraduga zishyika kuri 32 muri Qatar iheruka mugihe mu mwaka w'2026 FIFA yongereje kandi igitekerezo cy'ibihugu bizoba biri muri cyo gikombe gushika kuri 48 muravye ikintu ibihugu byagiye birongerezwa mubona byagiye birajana nuko umupira wagira uratembere cyane niki yabivuze ku biha amahirwe menshi ibihugu byinshi canke na FIFA irabonamwo n'izindi nyungu zijanye n'amafaranga kumbe
icambere nibaze yuko umupira w'amaguru bimaze kugaragara yuko ukundwa kandi ukurikiranwa cyane hirya no hino ku isi aho rero ugasanga ibihugu bigize amahirwe yo kwita bidomino z'igikombe cy'isi yose kabara karusho kadasanzwe kuri icyo gihugu kuko ubu kubijyanye n'ibya sponsoring muri ibyo by'inkino usanga rero ibyo bihugu bironka kunguka kadasanzwe aho rero usanga ari iyo migwi iserukira bihugu ari abakinnyi ku giti cyabo usanga rero baronka kunguko kadasanzwe kuko babagiye gukina izo kino z'igikombe cy'isi yose ibyo rero ugasanga kubona ibihugu byinshi bironka byarongerejwe bikaronka amahirwe yo gushobora kuzitaba nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane ariko kandi tudashize ku ruhande yuko n'ishamo ry'umupira w'amaguru ku isi fika kugira irinde ryemera kongereza ibihugu nuko riba ribona yuko riri kujinjiza cyane na cyane cyane bagwijije inkino bagwijije imigwi iserukira ibihugu yitaba izo kino z'igikombe cy'isi yose bakabona yuko ibijyanye n'uburyo amashyirahamwe yamamaza amahinguriro ashaka kumenyekana cyane acacisha muri izo nkino z'igikombe cy'isi yose ugasanga rero naho ubwinshi bw'ibihugu inkino nyinshi birafasha na cyane cyane ku bijyanye n'ajya amateleviziyo aronka agura uburenganzira bwo kwerekana izo nkino z'igikombe cy'isi yose zibaye nyinshi niko batanga amafaranga menshi ugasanga rero nuko twovuga yuko ari ikintu cyiza cyane kubona ibihugu byinshi byitaba izo nkino z'igikombe cy'isi kuko biharongera ko akunguko hanyuma kandi ishamo ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ribaza yuko ariryo shyirahamwe rya mbere ry'inkino gushika uno munsi ryinjiza uburyo bwinshi bwinshi cyane kubera amahiganwa basanzwe batunganya.
Murakoze. Reka dufise bategera Isaac, uratwumva? Uratwumva Isaac? Halo Isaac. Uratwumva Isaac? Halo. Uratwumva?
Ndakumva ndabumva.
Uhamagaye uri he?
Ndagwanda.
Ufite ikibazo cy'umviro gushikirize?
Mu Rwanda mu karere ka Gasabo.
Ikibazo cy'umviro gushikirize?
Ikibazo
nimba ufite ikibazo ubaze nimba ufite icyumviro gushikirize. Afite ikibazo ku murongo wiwe Isaac. Dufise Twagira Yezu Marcel, uratwumva?
Yego ndabumva neza, ndabaramukije.
Mwaramutse, uduteye akamuri he?
Ndi Kigali mu Rwanda, ndashaka kubaza umutumirwa wacu ikibazo. Uyu munsi FIFA igiza yubire, tuzita yubire y'imyaka ijana igikombe cy'isi kimaze gukinwa, none bahisemo kukigabura ku migabane itatu kugira ngo abantu bose babashe kubona ku ibyo byishimo. Ariko ni bande bagize uruhare mu gutoranya imikino izakinirwa kuri buri migabane? Ni bande bagize uruhare mu kuyitoranya?
Murakoze.
Ya mikino, icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, byagenze bite kugira ngo muri Afurika ahitemo Maroc kandi hari igihugu cya Afurika cyakiriye imikino ya FIFA aricyo cya Afurika y'Epfo, noneho bagahitamo Maroc itarigeze yakiriye imikino, wenda ishobora kuyikungahaye ku bikorwa remezo byabasha guhangana n'ubwiyongere bw'abaturage mu gihe izaba iriyo. Ariko dushingiye ukuntu bariya barabusanga nabo basigaye baravangura uruhu basanga hitwa Turegiya muri Tuniziya ngo mu butayu bwa Sahara, turashaka kubera urukoba rwabo. Sinzi niba bararebye neza ko Maroko yakorohereza abandi Banyafurika bose bashaka kujya kureba imikino, hanyuma uwo mutumirwa anatubwire icyatumye bahitamo Maroko, kandi niba ari yubire yakabaye yizihirizwa ku babinyuzemo iminsi wenda bakaba bongeye kuyisubiza muri Afurika y'Epfo, cyangwa se kubera ko noneho hari imikino myinshi izakinwa ntaho bayigabanyije Maroc na Afurika y'Epfo, ariko n'igihugu cyakiriye ya mikino ya igikombe cy'isi kikaza kwisanga mu byo byishimo. Ubwo nitwe tubaze turi na ise gira ngo adusobanureho niba hari amakuru abifiteho.
Murakoze, reka bishyure.
Iya, nibaze uko ikibazo cya mbere gisa n'icyo warahejeje kubaza, yarahejeje kubaza, nibaza yuko iyo ibihugu bitanze kandidatire cyangwa ubusabe bwabo bwo gutegura izo nkino z'igikombe cy'isi yose, haba hari akanama kadasanzwe k'abahinga karuhariwe k'ibishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, biga kuri ayo madosiye, kuri ayo makandidatire y'ibyo bihugu, hanyuma kandi bakaraba ababikwiye, akaba ariho baha ubwo burenganzira bwo gutunganya izo nkino z'igikombe cy'isi yose. Hanyuma ku kibazo kigira kabiri avuze kuri Maroke nibaza yuko sagaseseshwa ruhuru, nibaza yuko kubijyanye n'inyubako, kubijyanye n'iterambere mu bintu bitandukanye, n'ibyo by'umupira w'amaguru, nibaza yuko ari igihugu kiza ku isonga, nibaza yuko n'inkino z'igikombe cy'isi yose zaheruka kubera muri Qatar, kubona Maroke aba ari cyo gihugu cya mbere cyashitse mu gice cya kabiri gishira, icyanyuma nibaza yuko ari ayandi mateka yerekana yuko igihugu cya Maroke gifise aho cyavuye, aho kigeze naho kiriko kirajya mu byanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru ku isi muri rusange, si muri Maroke gusa cyangwa muri Afrika gusa, kuko Maroke ifise ibibuga bikwiriye, ifise ibintu byose biri ku rwego rwo hejuru, birateye imbere. Nacyo gituma rero mubona yuko n'amahiganwa y'umupira w'amaguru muri Afrika ya CAF menshi ariko abera mu gihugu cya Maroke kubera gitunganijwe neza. Hanyuma nibaza yuko Maroke kubona gihawe ayo mahigwe ni ikintu cyiza cyane, ahubwo bari barategye kuko Maroke yari yifuje no kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose mu mwaka w'2026, ariko rero amahigwe acajya ku bihugu bya Amerika, Mexique na Canada. Iyo rero nibaza yuko Maroke nibaza yuko dukwiye gushima nk'igihugu cyo ku mugabane wa Afurika kindi cyakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose mu gihe atacyo hinduka nyuma ya Afurika y'Epfo yaheruka kucyakira mu 2010.
Murakoze. Kuba FIFA imaze gufata iyo ngingo yo guha uburenganzira bwo kwakira igikombe cy'isi ku bihugu birenga kimwe ngubu mu mwaka w'2030, uko turiko turabivuga hazaba ibihugu bitatu, Maroc, Espagne na Portugal, nk'uko mu mwaka w'2026 azaba ingaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Umuntu arabye ingene inkino zizogenda zirahererekanywa muri ibyo bihugu, kuba ari nk'ibihugu bitatu ku bakunzi b'umupira w'amaguru bo muri ibyo bihugu, hari nk'igihugu kitazoronka urukino rwo kugurura, hari igihugu cyangwa bibiri bitazoronka amahirwe yo kwakira urukino rwa nyuma. Kuba kunze b'umupira muri ibyo bihugu batazobaronse nk'ayo mahirwe, mu bisanzwe ari igihugu kimwe niho babona byose, urukino rutangura, inkino zikurikira urukino rwanyu, nta kubumva umenga nk'abakunzi b'umupira w'amaguru mu bihugu bitazobaronse amahirwe yo kwakira urukino rwo kugurura no kurangiza, kumenya hari akantu gahaze, icyo se kibazo.
Ya, icyo ni kibazo kidasanzwe nk'uko mubivuze, kuko biragoye gutahura ibihugu bitandatu ingene bizokwakira izo nkino. Hanyuma kumva nk'ibyo bihugu byo muri Amerika y'Epfo ati byifuza kwakira bizokwakira inkino zitarenga zitatu urukino rumwe mu gihugu kimwe kimwe, nubaze yuko ibyo byose biteye amakenga, kuko biratangaje byo bizoba bitangaje cyane kubona ibihugu byarose uburenganzira bwuzuye bwo kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka, aho ndavuga Maroke, Portugal na Espagne bitarose uburenganzira bwo kwakira urukino rwa mbere cyangwa urukino rwa nyuma, ari nazo nkino usanga ibihugu byakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose baba bariko baraharanira kwakira. Naho wumva Maroke yamaze gusemerera isaba FIFA yuko ibyo yokora byose bifuza yuko Maroke ari yokwakira urukino rwa nyuma rwa FIFA, kandi bakavuga yuko n'ikibuga cyo mu gisagara cya Casablanca kinini cyane bagiteguriye iyo finali. Ariko urumva rero ni ibiri mu nteguro bamaze kubivuga, mu gihe Argentine nayo yamaze kuvuga yuko yari imaze imyaka itari mike bariko baritegura izo nkino z'igikombe cy'isi yose, ngo aho rero bagasaba FIFA yuko ibyo yokora byose batubaha urukino rumwe gusa, ahubwo bogwiza bobaha inkino zirenga rumwe nk'uko byavuzwe muri iryo tangazo FIFA yasohoye ku munsi wa gatatu. Ibyo rero ugasanga za Espagne nazo ni uko nyine bavuga bati natwe dukeneye urukino rwa mbere, dukeneye urukino rwo kugurura, dukenera urukino rwa nyuma. Ibyo byose rero ugasanga kumbure birashobora no gushika kubera izo mpari zitanguye kuza, ugasanga hari igihugu kizovuga tuti kirabivuyemo Tukacha wibaza nko Maroc ivuze simuta duhari rukino rwa mbere cyangwa rwa finale turabivuyemo. Cyangwa Espagne nayo ivuge ati Santiago Bernabeu twe turiko tuyitegurira finale. Haciye imyaka turiko turayisubiramo. Tutakiriye ugo rukino duce dushaka muce mushaka mudukuremo. Urumva rero yuko ari impari zidasanzwe zishobora kwaduka umwanya n'umwanya kiretse yuko hakiri umwanya munini wo gushobora kwiyumvira kubiganira ko hanyuma bakaraba ingene bohuriza hamwe. Ariko rero tubamenyeshe yuko iyo ngingo ya conseil ya FIFA si ya nyuma sintabanduka kuko inama ya bose ya FIFA nishobora kudofata ingingo ya nyuma ingene izo nkino zizogenda ni naho zizokwakirwa birashobora guhinduka kuko ngubu hari amakenga menshi yatanguye kuvuga yuko FIFA ishobora kuba yakoze amanyanga kugira yiyorohereze na cyane cyane ihamahirwe igihugu kimwe aricyo cha Arabia Saudite nacyo cyifuza kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose mu 2034. Aho rero bakavuga bati kwa guhanahana kw'imigabane kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose icyo gihugu cya Arabia Saudite nta mupinzanyi cyangwa nta wundi bazo bari ko barahiganwa mu 2034 kuko Afrika izoba yakiriye Amerika y'Epfo izoba yakiriye Europe Uburaya buzoba bwakiriye ari bwacyo usanga rero Aziya nizo biga isu igezwe ko inyuma y'ikino Qatar yaheruka kwakira ibyo byose rero ugasanga ibihugu bikomeye kumenga Uburaya byatanguye kwiyamiriza iyo ngingo ya FIFA ahubwo basaba yuko boyisubiramo ibyo rero bikazovugirwa mu nama ya bose iyo mu mpera z'umwaka uza w'u 2024.
Mu kuvuga turako tubavuga ko nk'abakunzi b'umupira w'amaguru muri ibyo bihugu birenga kimwe bya kigikombe cy'isi yose ko mu mwaka w'2026 kizobera ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexico ariko inkino nyinshi nibaza zishika nka 60 cyangwa zirenga zizobera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo mwariko muravuga nka Mexico na Canada bizoronka inkino nkeyi bizokwibaza mbega twaraki igikombe cy'isi yose abakunzi b'umupira waho babonye inkino nkeyi bakabona nyinshi zibereye muri Amerika n'ikibazo mwariko muravuga nyene kitoroshe muri FIFA.
Ya ni kibazo kidasanzwe kuko ndibaza yuko ari bihugu bitandatu FIFA yamaze gutangaza cyose yuko inkino zitatu gusa arizo zobera ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo urumva inkino zitatu mu nkino 104 bisigura yuko inkino 101 zitegerezwa kuzogabugwa hagati y'ibyo bihugu byari bifise uburenganzira bwuzuye bwo kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose ari ibyo bihugu bya Maroc na Espagne na Portugal ariko byose rero ikintu biri kwiragwanira bako bavuga bati uko kose twakira utwakira ukino rwo kugurura izo match d'ouverture y'izo nkino z'igikombe cy'isi yose cyangwa twakire urukino rwa nyuma rwa finale match finale ibyo rero ugasanga ibihugu bitatu mu gihe tuzi yuko izo nkino zitarenga zibiri ariko bakavuga bati kubera iyo myaka ijana igikombe cy'isi yose kizoba kimaze twifuza yuko na biriya bihugu byo muri Amerika y'Epfo n'imiburiburi bakira ukino rwa mbere cyangwa urukino rwa nyuma ibyo byose rero ugasanga ni ikibazo kidasanzwe.
Kandi urumva muri ako karere ko muri Amerika mu manuko naho FIFA igomba kubanezereza mu kubaha izo nkino zitatu gusa muri ibyo bihugu bitatu urukino rumwe rumwe mu gihugu kimwe kimwe ntibizosubira kuronka akaryo kukwakira naho bizobihimbaza imyaka ijana izobirangiye ntizosubira kuronka akaryo ko kukwakira ikindi gikombe cy'isi yose imbere y'umwaka w'2034 ko mu 2034 na karere ko muri Aziya na Oceania kazoba gashikiriwe.
Ego uko n'ukuri nuko biri naho rero ibihugu bimwe bimwe byama nk'ibihugu bya bisanzwe bimaze kunegura cyane ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ingene rikora nk'ibihugu by'Ubudagi ibihugu byo muri Scandinavia ngaha turi za Sweden n'iki byamaze gutangura kwiyamiriza iyo ngingo kumburi bashobora no kuvuga tuti uko biri kose muzokora ibyo mukora byose ariko ntidushobora kujya gufinira inkino zacu muri Amerika y'Amajyepfo. Urumva ni ikibazo kidasanzwe n'amakenga kandi ubirabye ashobora kuba yumvikana kuko byotangaza nyene umugwi uva ngaha Uburaya kubera groupe irimo bakajya gukinira urukino rutarenga rumwe muri Amerika y'Epfo hama bakagaruka muri Portugal, Espagne cyangwa Maroc ibyo byose rero ugasanga na makenga yumvikana ariko nibaza yuko FIFA irafise abahinga irafise izo nama manuzwa jambo bashobora guhanuza kugira ingingo ya nyuma bayihurize ko nibaza yuko twoba turabangiriye kugira byinshi tuvuze kuri iyo ngingo kuko birateye amakenga cyane kandi nibaza nk'uko nkuko FIFA yabivuze byose bizomenyekanira mu nama ya bose y'umwaka uza ariko bamaze kubivuga naha wumva yuko ibihugu bimwe bimwe byamaze gushikiriza amabidane yabyo n'amakenga bafise ku kuntu izo bintu z'igikombe cy'isi yose mu 2030 zishobora kuzogenda.
Rakoze kumwe kwa telefone dufise John Long Kartusi, uratwumva?
Yego ndabumva.
Uri he?
Kigali indera aho bita kumukuri.
Ikibazo cy'imviro?
Yewe nda nk'ikibazo kimwe namubaza cyangwa se nda nka bibiri.
Yego.
Ko tuzi ko wenda nk'igihugu kigiye kwakira amahiganwa y'igikombe cy'isi. Wenda kiba kimwe ese ariko twumva ibihugu ari byinshi byose bizashobora kwiko kitajya kijya mu mahiganwa yo kubasha kujya mu gikombe cy'isi ahubwo kubera ko cyo kicyakira aricyo kigikina kigakina nta mahiganwa cyagiyemo yo kugikina ese ibihugu byose bizabasha kujya mu gikombe cy'isi bikaba bidaciye mu majonjora. Ese wenda nk'akandi kabazo namubaza ese kuba bavuga ngo wenda ashobora kuba nk'umukino wa mbere ufungura inkino z'igikombe cy'isi na kubera ko twe tuzi ko wenda zibera mu icyo gihugu kugira ngo wenda n'abanyagihugu babashe kubona umwanya wo gufana ikipe yabo. Ese ubwo bibaye ngombwa yuko wabera uwo mukino wa mbere wabera muri Amerika y'Epfo nk'igihugu cyaba kidakiniye imbere y'abafana bacyo icyo nticyaba kibihombeye mu bibazo byanjye byari ibyo.
Ndabashimiye.
Yego namwe murakoze.
Murakoze mu mwishure.
Ya nibaze uko ibyo avuze twari twabivuze kuko mu ntango kuva ku munsi wa gatatu bacikiriza ikese ingene izo nkino z'igikombe cy'isi yose mu 2030 zizogenda nuko zizokwakigwa bose bavuga bati uko biri kose ibyo bihugu bitatu Portugal, Espagne na Maroc ntibizorinda guca mu nkino za qualification cyangwa mu nkino z'abajonjora ariko ibyo bihugu bindi bashize muri icyo gikombe cy'isi yose kucakira kubera guhimbaza imyaka ijana kimaze ari ibyo bihugu bya Uruguay, Paraguay na Argentine bizobanza guca mu nkino z'amajonjoro cyangwa mu nkino za qualification. Ariko ibyo rero bimaze kuvugisha abatari bake ku munsi w'ejo n'ishyamba ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryahavuye ritanga umuco riravuga yuko ibyo bihugu bitatu na byonyine Argentine, Uruguay na Paraguay na byonyine bizoba bifite uburenganzira bwose bwo gukina inzo z'igikombe cy'isi yose bitarinde guca muri ayo majonjoro. Urumva rero nayo makenga abantu babandanya bagira ku bijyanye n'ingene FIFA yahisemo ibyo bihugu na cyane cyane byo muri Amerika y'Epfo, Amerika y'Epfo kwiyongera kuri ibihugu byo ku mugabane wa Buraya na Maroc. Ibyo rero ugasanga ni bya bintu twari duvuze mu kanya bati FIFA yifuza gufasha Arabia Saudite uko bizogenda kose mu 2034 ize yakwikira izo nkino z'igikombe cy'isi yose atawo bari kubarahiga. Rero nibaza yuko birashoboka ariko rero naho atabyemezo bishobora kuboneka ariko umuntu abishize muri logique agatangura kubisesa ngura kubasanga hashobora kuba harimo ukuri k'ukuntu ibyo bihugu bitandatu byose bizokina inkino za nyuma z'igikombe cy'isi yose bitarinze guca mu majonjora. Murumva yuko hari ibihugu bimwe bishobora kuzobangamirwa cyangwa kuzobura amahirwe yo gukina izo nkino z'igikombe cy'isi yose bari babishoboye ariko rero kubera ibyo bihugu byose byinshi bitandatu kuri 48 byarose ubwo burenganzira bwose bwo gukina inkino z'igikombe cy'isi yose bidaciye mu mahiganwa cyangwa bidaciye mu majonjora.
Tumise kandi Simo, uratwumva?
Umva neza.
Uri he Simo?
Mu Rwanda mu majyepfo mu karere ka Kamonyi.
Ubaze ikibazo n'icyumviro?
Murakoze ndagira ngo mbwire se kuba ndashaka ko mbijyane kuri Tapiver kuba bafata ibihugu bitandatu byose bikaba bibonye kalifikasiyo bimaze kwikarifiya ntabwo bishobora kuzagira ingaruka kuri spectacle y'imikino imwe n'imwe yo mu majonjora kuko ntabwo numva wenda nka Argentine cyangwa Uruguay ifite match n'Ubufaransa ihamagaye abakinnyi urabahamagara mbere Argentine cyangwa Uruguay ibihugu byakiriye urumva bizashyiramo imbaraga nk'uko byagombaga kubishyiramo biri gukina bishaka kalifikasiyo cyangwa ntabona ko bishobora kuzagabanya spectacle mu bwo buryo ukite urumva nk'ikipe igiye gukina na Nairwe nayo ishobora kuza ivuga ati n'ubundi ikipe yabonye kalifikasiyo ntiri butugore kandi Nairwe nayo igahamagara abakinnyi ariko idashaka kubavunisha kuko
kwitegura match bakabyoroshya bakabati n'umundi qualification bwo tubifite nta mpamvu yo guhatana cyane duhanganye reka tubyoroshye duhamagara abakinnyi ariko two kubavunisha kuko bijya bibaho ukabona nk'ikipe n'ishaka ikipe z'amakerebe kandi bitanga n'ishaka gutanga abakinnyi uretse kije giye wenda amakerebe nta yabara ariko umutoza nakavuga ati sinza kuvunisha abakinnyi kandi ko dufite match ifite ikivuze nyuma y'iyingiyi ugasanga byoroheje inizo kipe zindi esheshatu zizakina n'izo zabonye qualification muri make nazo zikazamo bimeze nka favere kuko nta wundi zahatanaga icyo nacyo ndagira ngo wenda gitangwe mu mujyi kindi ngira ngo mubaze kuri spectacle y'abafana kuba igikombe kigiye kujya mu bihugu bitandatu nk'umufana wenda ufana Maroc tuvuge Maroc igiye gukina na Argentine muri Argentine habereye match imwe niyo yonyine umufana ufana Maroc azava muri Afrika ajye muri Argentine kureba match imwe tabona ko wenda bishobora kuzagira effect ku buryo bw'abafana abafana ntibazajye baba benshi ku bihugu bigiye ukurikije match kuko nk'igihugu ushobora gutanga kibereyemo mu match imwe abafana ntibigore bakavuga reka tujye aho zizabera ari nyinshi kuko kujya kureba ziriya make biba bihenze ntagabona ko byazagabanya spectacle twabonaga mu bafana ku gikombe cy'isi dukurikije uburyo gikunzwe ntibashobora kuzagabanuka cyane ko biriya bihugu bya Argentine Uruguay bino bihugu byo muri Amerika Latine byose usanga ari ibihugu amasaha yabo ari kure make zabo zizajya ziba mu masaha cyenda ya mu gitondo ntabona ko abafana ntibashobora kuzaba bakeya ikindi wenda ngira ngo mubaze mwirushanwa hagati wenda ikipe ivuye gukina ikinye match ya mbere muri Amerika y'Epfo irayirangije match ya kabiri wenda ugasanga izakina n'ikipe ikinira ku mugabane w'u Burayi cyangwa muri Maroc ikipe bizakina niyo ikinira iryo tsinda se ntabona ko nabyo bishobora kuzaba wenda effect ku bakinnyi kuko umunaniro kuza ugahita ujya mu kibuga ntekereza ko wenda bidashobora kubafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ambwire kuri ibyo bintu kindi ambwire ko ku bijyanye n'icyo FIFA yinjizaga mu izi match ndetse n'ikipe z'ibihugu icyo zinjizaga wenda ku ikipe z'ibihugu bishobora kutagabana kuko FIFA niba amafaranga ariko se FIFA yinjizaga amafaranga ukurikije ubwinshi bw'abafana ukurikije uburyo bitagiriye ku bibuga ariko ubu simpamya ko wenda kuba biri mu bihugu byinshi aribwo amafaranga ziyongera ubwo ntekereza ko aribwo yagabanuka kuko basa naho batatanyije imbaraga kandi gutatanya imbaraga ntabwo mpamya ko aribwo abafana biyongera bijyanye n'uko tuzi umupira ntabwo aribwo biyongera ntekereza ko ahubwo aribwo bagabanuka kuko bakisararanganya bavuga ati katujyaga rimwe na rimwe ugasanga hari na match zitagiye zibona abafana nk'uko igikombe cy'isi ubundi gisanzwe kimeze gisanzwe ari igikombe gifite abafana benshi n'abakunzi b'ayo makipe y'ibihugu
murakoze mamwishyure
ya nibaza yuko nohera kuri icyo cyane abandi baza yuko FIFA n'imbere yuko inkiro z'igikombe cy'isi yose zitangure iba yamaze kwinjiza amafaranga atari make yayo na cyane cyane hari amateleviziyo akomakomeye agura uburenganzira bwo kwerekana izo nkino z'igikombe cy'isi yose hanyuma kandi FIFA isanzwe ifite n'izindi platforme zayo cyangwa ahantu ishobora kwerekanira izo nkino z'igikombe cy'isi yose ibyo byose usanga biyinjiriza cyane ibyo twarabibonye cyane mu nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abagore cyaheruka kubera muri Australia na Nouvelle-Zélande byarabonetse yuko platform cyangwa FIFA yerekanira inkino bindije uburyo bw'amafaranga butagiye uko bungana kubera ati abantu benshi bashobora gukurikirana izo nkino z'igikombe cy'isi yose ku mateleviziyo ibyo byose rero usanga FIFA rero yinjiza amafaranga bivanye n'inkino uko zerekanwa inkino nyinshi zibaye nyinshi bisigura yuko FIFA yinjiza amafaranga menshi cyane hanyuma nk'uko nawe nabivuze FIFA isanzwe ifite abandi bafatanyabikorwa cyangwa abandi bayishyigikira abandi bapartenera abandi bakorana bayiha amafaranga menshi cyane kugira ibikorwa byabo bishoboye kugaragara kijya gihe inkino z'igikombe cy'isi yose ziba ziriko ziraba ibyo nari nabivuze mu ntango cyo kimwe kandi yuko n'ibihugu byitabye izo nkino z'igikombe cy'isi yose birahabwa amafaranga atari make hanyuma kandi n'abakinnyi ubu basigaye bahabwa amafaranga yabo bwite bivanye n'uko baba bagiye kwitaba inkino z'igikombe cy'isi yose ibyo byarabereye byatanguriye aha muri Australia na Nouvelle-Zélande aheruka kwera inkino z'abakobwa kuko amafaranga FIFA ntiyayashyira ku mugwi serukira gihugu ahubwo bari basigaye bashyira kuri konte y'abakinnyi yabo ubwabo icyo ni ikindi kintu cya kumbure benshi ntibabimenya ariko nuko bisigaye bimeze hanyuma kubijyanye n'icyo cy'abafana nibaze uko twari twakivuze nico kimwe n'izo ngingo kuko hazoba harimo ubwo buruhe hazoba harimo izo ngendo ndende usange hari uburyohe cyane ibindi bintu bitumye uburyohe bw'izo ngingo z'igikombe cy'isi yose bugabanuka byo twari twabivuze nacyo gituma rero benshi bariko baravuga kuri ico kintu cy'ibidukije ibintu bya environnement bivanye n'izo ngendo zabizimigwa iserukira bihuga izo biri kwirakira izo ngingo z'igikombe cy'isi yose cyane abo bafana nk'uko uyu yarabajije abibajije neza yuko eske umufana azogura itike y'indege yo kuva muri Maroc agiye gushigikira Maroc igiye gukina urukino rutarenga rumwe muri Argentina cyangwa Uruguay cyangwa Paraguay hanyuma agaruke muri Maroc kumbure acarondera iyindi tike aje muri Espagne cyangwa muri Portugal ibyo byose rero kuko ubirabye byari byoroshye uko izo nkino z'igikombe cy'isi yose zari kwera mu bihugu byegeranye nk'ibi Portugal Espagne na Maroc n'ahantu hafi cyane ibihugu byegeranye cyane bihana imbibe nibaza yuko bico cyari cyiza ariko kumva twari twabivuze kubona igihugu cyo muri Afrika cyangwa cyo ngahi buraya kizoja gukina muri Argentine cyangwa Paraguay cyangwa Uruguay urukino rumwe kigaca kigaruke ni bwa buruhe kuko indege iraruhisha n'amasaha menshi hanyuma no kujyanye na match do qualification twabivuze FIFA yaratanze umuco yuko ibihugu byose uko ari bitandatu byose bifite uburenganzira bwose bwuzuye imbere y'uko izo nkino ziba bwo kuzokina izo nkino z'igikombe cy'isi yose n'amakenga kumbure bisaba yuko abahinga cyane bashobora kubyiga bakaraba yuko ataco bizokwicana byari ko rero nkuko twari twabivuze hari amahirwe y'ibihugu bimwe bimwe azotakara azobura kubera ubwo burenganzira bw'ibihugu bitandatu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolente Aurora.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku vyatangajwe n'ishyirahamwe FIFA ku munsi wa gatatu w'indwi ku vyerekeye igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu kizokwakirwa n'ibihugu bya Maroc, Portugal na Espagne naho hari inkino nkeya zizokinirwa ku mugabane wo muri Amerika y'Epfo mu bihugu bya Uruguay, Argentine na Paraguay mu ntumbero yo guhimbaza imyaka ijana izobirangiye amahiganwa y'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru atanguye. Igikombe cya Amerika cyabereye muri Uruguay mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu. Ndi kumwe n'umutumire Steve Derrick ndizeye akurikiranira hafi ibyerekeye inkino na cyane cyane umupira w'amaguru ari mu gihugu cy'Ubusuwede. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatandatu FIFA nk'uko twabivuze izoba yongereje imigwi izogira uruhara muri icyo gikombe kuva kuri mirongo itatu n'ibiri mu gikombe cyabereye muri Qatar igashika ku zishika mirongo ine n'umunani. Afrika ikaba ifite amahirwe yo kuronka ibibanza bitanu, ibihugu bitanu bizoserukira umugabane bambe icyenda bizoserukira umugabane wa Afrika. Nicyo bivuze kuyongerezwa no ku karere ka Afrika. Afrika bizoduha amahirwe gushobora kugira intambwe kurushiriza cyangwa nacyo bizohindura.
Ya urakoze cyane baza yuko n'akarusho gadatanu kuko Afrika hari yaciye imyaka itari mike iserukirwa n'ibihugu bitarenga bitanu gusa ibihugu bitarenga bitanu nibaza yuko kubona ibyo bihugu bigeze ku bihugu icyenda bishobora kwitaba izo nkino z'igikombe cy'isi yose mbere bishobora kuba na cumi kuko ibyo icyenda bizoronka uburenganzira bwuzuye ariko rero hari ikindi gihugu kimwe gitegerezwa kuzoca mu nkino za bahaje cyangwa za playoff urumva icyo gihugu kijitwaye neza kirashobora kuba igihugu kigira 10 mu bihugu bizoserukira Afrika muri izo nkino z'igikombe cy'isi yose zizokwitabwa n'ibihugu 48 murumva yuko ari akaruko ari akarusho kadasanzwe ku bihugu byinshi bizoserukira Afrika ariko kandi nkuko twabivuze ibyo bihugu bicabironka n'uburyo butari buke ubagumisha buryo umupira amaguru ku isi ifisa ibyo rero nibaza yuko ari akarusho kagaragara cyane kandi nibaza yuko ari ibintu byo kuba turashima naho tutarabona ingene izo nkino z'ibihugu 48 zizogenda ariko twoba turashima kuko ibihugu byo muri Afrika byongerejwe.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga. Hanyuma twari ko turavuga ko mu mwaka w'2034 FIFA izoha amahirwe ibihugu byo muri Aziya, mu karere ka Aziya, umugabane wa Aziya na Oceania. Mwavuze ko amahirwe mubona menshi kwa zo ari Arabia Saudite. Mu gihe tuzi ko amashyirahamwe haranira agateka ka muntu aguma asemerera mu bihugu bimwe bimwe, avuga ko FIFA yo mu vyo yosaba ku bihugu biba biriko bisaba kwakira igikombe c'isi yose yoraba ibijanye n'agateka ka muntu vyaravuzwe muri Qatar no kugene Qatar yafashe n'abakozi ariko barubaka ibibanza by'igikombe c'isi yose giheruka. Arabia Saudite ayo mashyirahamwe akabavuga ko inyifato yacu kubijanye n'agateka ka muntu atari yororo. Mwibaza ko FIFA icyo kibazo igifata nka nkama canke iraba amafaranga arimo, niko kimwavuze ko mubona ko ari Arabia Saudite naho giswe ko mu mwaka w'2034 nazo bari muri Aziya na Oceania, kuko atakindi gihugu mubona kizaba gisamahirwe iruhande ya Arabia Saudite.
Ya murakoze muri kuri ico kibazo, ni kibazo cyiza cyane ariko ni kibazo kidasanzwe. Nuko twomenyesha rero yuko Arabia Saudite iramaze kumenyesha yuko yipfuza kandi izona bisaba yuko mu 2034 izotunganya izo nkino z'igiko, yipfuza gutunganya izo nkino z'igikombe cy'isi yose. Ibyo rero abaraba ingene ibintu bimeze, ingene ubitera ibyo umupira w'amaguru biko biragenda muri no muri kino gihe, nibaza yuko babona yuko Arabia Saudite imaze no gutangura kwitegurira cyane kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi, na cyane cyane ibanje gutangura kwimenyekanisha hirya no hino ku isi mu bijyanye n'iby'umupira w'amaguru. Nuko mubona imigwi imwe imwe yo mu ihiganwa ryabo bariko barayikomeza bagura abakinnyi bazimbye babahema amafaranga menshi cyane. Hama kandi ngira murabona yuko n'ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rimaze gutangura kwiyegereza cyane icyo gihugu cya Arabia Saudite, nk'uko byagenze ku gihugu cya Qatar cyaheruka kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose zaheruka. Naha mubona yuko na Afrika nayo nyine isigaye kuri inkino zayo ku mugabane wa Afrika igashima yuko zijya kubera muri Arabia Saudite. Nk'urukino rwaheruka rwa Super Cup rwabereye muri icyo gihugu cya Arabia Saudite, ibyo byose rero bikerekana intumbero ya Arabia Saudite ifite. Hanyuma kandi nibaza yuko ari icyo gihugu cyonyine gushika uno munsi cyari kimaze kumenyesha yuko gishobora kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose mu 2034, kiretse yuko n'izi kandidatire zibiri cyangwa ibi bihugu byari byifuje kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose mu 2030. Kumbure hari igihugu cavuga tuti kiti nibyanka ko turiko turitegura, ko tumaze gutangura kwitegura tuzoca tusaba mu 2034. Ariko rero murumva yuko FIFA yo yose sinzi ko ari amayiri yoba yakoresheje cyangwa ibindi bihari yoba yakoresheje, yakivuga ati reka nyabuna iyi migabane yose itotegura ico mu 2030. Hanyuma kumbure Aziya ishobore kuzokwakira inkino zizokurikira mu 2034. Aho rero Arabia Saudite nibaza yuko inyuma ya Qatar nico gihugu cyonyene, nibaza yuko cyari gifise icyari kimaze gutangura kwitegura kwakira inkino zo ku rwego rw'isi yose, kuko ibihugu by'Ubuyapani n'Ubushinwa cyangwa za Korea biraboneka yuko ubu bisa n'ibyakanye mu bisanzwe mu bijyanye no kwakira amahiganwa akomakomeye y'umupira w'amaguru.
Igihugu cya Maroc cyarahesheje icyubahiro akarere umugabane wa Afrika mu gikombe cy'isi yose giheruka kubera muri Qatar mu mwaka w'2022 mu mwaka urangiye, aho cyashitse muri kimwe cya kabiri. Kaba atagiye guco ku mugabane wa Afrika cyari bwashike kuri urwo rugero kuri iyo ntambwe. Uretse Maroc mu mahiganwa yimirije mu mwaka w'2026 niri ko tuvuga mu mwaka w'2030, nibihe bindi bihugu bona muri Afrika umupira uri uraduga uha icyizere abanyafrika niyo ibyo bikombe byagera uretse Maroc?
nibaza uko gushika ubu ibihugu byo mu buraruko bwa Afrika na cyane bijya bihugu by'Abarabu ari igihugu ca Maroc ari igihugu kibanye cyacu Algeria cyangwa Misiri ni bihugu biboneka yuko bishobora gushika kure hashoboka mu gihe byo kwitegura neza hanyuma kandi tuwoshira kure cyane igihugu nka Senegal nibaza yuko Senegal ni igihugu na cyane kibaze kwerekana yuko gishobora gushika kure hashoboka kandi gifite abakinyi abakinyi babishoboye bashobora guserukira neza Afrika mu nkino mwene izo z'igikombe cy'isi yose.
Niki ubona ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afrika akahe karorero byofatira nko kuri Maroc ko byerekeye kugira intambwe ziboneka mu bikombe by'isi yose. Kumbure Maroc yashitse muri kimwe cya kabiri tukagira icyizere mu bihe biri imbere ko iyo ntambwe hari ikindi gihugu cyo muri Afrika cyashobora kuyirengana kikashika no mu gice cya nyuma kikahana gira n'amahirwe yo gutsinda igikombe cy'isi yose.
Nibaza yuko ibihugu byinshi byo ku mugabane wa Afrika nibaza yuko ingabire zo gukina neza umupira w'amaguru ntizibuze ariko rero ingene ibintu bitunganywa organization cyangwa kugira imigambi cyangwa intumbero cyangwa intego mu Kinyarwanda nkuko babivuga nibaza yuko ari byo bibuze cyane si ariko rero nibaza yuko Afrika ni byinshi byo kwiga ariko rero nibaza yuko ibijyanye na organization ibijyanye n'ingene inkino zitunganywa nico kintu wamusanga kibuze cyane hanyuma kandi ntitwocira inyuma ingene igihugu cya Maroc twagize amahirwe yo kugendera inshuro zirenze zibiri cyangwa zitatu kubera ibyo by'umupira w'amaguru n'igihugu ubona yuko kigeze ku rundi rwego igihugu ubona yuko atawo gitandukaniye na bino bihugu dusanzwe tubamwo twitwa yuko biteye imbere iyo hageze mu bijyanye n'inyubako mu bijyanye n'amabarabara mu bijyanye n'ibibuga ibyo byose nibaza yuko ikibazo muri Afrika kinahari ikibibazo by'ibibuga bivuga nibaza yuko ari ibintu byonyene bizi imbere y'ibindi kugira umupira w'amaguru utere imbere muri ibyo bihugu ariko rero ugasanga hari ibihugu usanga bidafite ibibuga gushika uno munsi naha mwumva yuko hari ibihugu harimwo nk'u Burundi cyangwa ibindi bihugu bitari bike byo muri Afrika usanga atanu uburenganzira bigifite bwo kwakira inkino zijyanye n'umupira w'amaguru mu bihugu cya wibaza ese umupira w'amaguru muri ibyo bihugu uzetera imbere gute mu gihe ari amaclub imigwi cyangwa imigwi iserukira bihugu idashobora gukinira mu gihugu iwabo ibyo byose rero nibaza yuko ni migambi ni ntumbero igihugu kiba gifise bubaka ibibuga hano barondera abahinga babaha inyigisho arabamenyereza ari abaganga ari n'abandi bantu batandukanye mu bijyanye n'itunganywa ry'ibintu nibaza yuko biri mu byofasha cyane ibihugu bitari bike byo ku mugabane wa Afrika gutera imbere cyangwa kugera aho ibindi bihugu bigeze nka Maroc cyangwa ibindi bihugu byahajya mu Barabu za Misiri nibaza yuko nabyo nyine bigeze ku rwego rushimishije mu bijyanye no gutunganya ibintu bijyanye n'umupira maguru.
Mu kurangiza ku bafise ukwinuba babona ko hari ukwinuba na hagati y'akarere ko muri Afrika mu buraruko n'akarere ko munsi y'ubugaragwa bwa Sahara hari nk'ababona ko ibihugu byo muri Maghreb ari byibona cyane nk'ibihugu byo by'Abarabu byibona ko biserukira inyungu za Abarabu bidaserukira inyungu za Afrika yose uko kwinubana ukubona gute n'ikihe cyo kugwa kugira bive mu nzira
uko kwinubana kumbure kurafisa aho kuva naho abantu cyangwa ibihugu bitafite inyifato imwe nibaze uko bijya bihugu nk'igihugu cya Maroc nibaze uko ari igihugu ese ni igihugu navuze uko maze kugenderamwo ariko rero ni igihugu ubona yuko n'abantu baho babona yuko atarabo muri Afrika ahubwo bibona yuko ari abo ku wundi mugabane ibyo rero nibaze yuko kwa kuntu yamacakubira ariko rero nibaze yuko uko bo bivuga kose bidahindura yuko igihugu cyabo iharugwa mu bihugu biri ku mugabane wa Afrika hanyuma nibaze uko ni nkuko natwubona yuko ibihugu byo mu isi ya Sahara nabyo usanga ari aho byinuba ibihugu by'Abarabu cyangwa abakinnyi bava mu bihugu by'Abarabu ugasanga biragoye kuzobona abakinnyi b'Abarabu baje gukina mu bihugu byo mu isi ya Sahara ariko rero ugasanga nta ikibazo kiri nuko igihugu cyitwara nuko inyifato y'abantu bacu ariko rero uko biri kose ntibibuza yuko ibyo bihugu biri ku mugabane wa Afrika nacyo bituma rero Afrika twifuza kugira urukundo rumwe ikagira n'ubumwe bumwe
akajambo kanyuma ufise mu misegonda 30
tubashimire cyane mwebwe mwese mwadukurikiye na cyane dushimire mwebwe mwadutumiye ariko rero twongere tubibutse yuko inkino zitanga umunezero inkino zitanga amahoro inkino zitanga ubumwe cyo bavyiza rero abantu mwese mutahuye akamaro k'inkino na cyane mugahimiriza abana banyu gukina kuko zishobora no kubateza imbere zikabashikana naho mutarashika
murakoze
cyane
murakoze cyane ndabashimiye umutumire wacu ni Steve Derrick Ndizeye akurikirana hafi inkino na cyane umupira w'amaguru ari mu gihugu cyo Sweden tubako tubavuga kuvyatangajwe n'ishyirahamwe FIFA ku munsi wa gatatu w'indwi kuvyerekeye igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2023 aho ibihugu bya Maroc Espanya na Portugal byo bizokwakira ico gikombe yamara akazo inkino nke izizobera mu karere ko muri Amerika mu bumanuko muri Argentine Uruguay na Paraguay mu gihe fifi zoba yibukinyaka ijana izo birangiye igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru bitangiye mu mwaka w'imwe amajana icyenda na mirongo itatu nshimire rero umutumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abahamagaye bagashikiza ibyiyumviro akabaza n'ibibazo namwe mwese mukunda radio ijwi rya amerika mugire ibihe byiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio ijwi rya amerika.